twakoranye gende n'icyo bahiro hariya hakurya wa
iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri interneti namwe mudusanga kuri www radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Mu karere ka Rucuru, intara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, hamaze iminsi hari intambara hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bahoze mu mutwe wa M23. Mbabarire, abantu barenga 300 bamaze gukurwa mu byabo.
Hashize iminsi myinshi abantu barimo gutera i Rucuru, ubu umutekano urahari. Ikibazo ni uko atari ubwa mbere kandi naho bitazaba yaje bwa nyuma. Kenshi abantu barimo gukeka yuko kwareya inyeshyamba zahoze ziri muri M23.
Uyu ni Depite Safari Yobangira ukomoka muri Kivu ya ruguru. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abantu bitwaje intwaro bisha abaturage 60 mu nkambi y'impunzi mu ntara ya Ituri. Mu Burundi ho abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu munsi kuwa gatatu umugozi utwara amashanyarazi afite ingufu nyinshi waguye ku mazu n'isoko mu nkengero z'umurwa mukuru Kinshasa ugahitana abantu 26. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yatangaje mu butumwa yashize kuri Twitter ko mu bapfuye harimo abapfasoni 24 n'abagabo 2 abandi bantu 2 bakomeretse bikomeye. Sosiyete y'umuyaga nkuba muri Kongo yatangaje ko uwo mugozi utwara umuyaga nkuba waguye igihe hari ko hagwa imvura nyinshi mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu. Yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Sama Lukonde mu butumwa kuri Twitter yavuze ko abapfasoni n'abagabo batakaje ubuzima bwabo bahitanywe n'umuyaga nkuba mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu ari ibintu bibabaje cyane. Nawe yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo hamwe n'abakomeretse. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko we n'umushikiranganje wa mbere bagendeye aho iyo mpanuka yabereye kandi ko leta itegekanya kugirisha inama yihutirwa ku vyabaye. Yatangaje ko leta yaza yarafashe ingingo y'ukwimura isoko iyo mpanuka yabereyemwo inyuma y'inama y'abashikiranganje yari yabaye ku itariki 7 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka.
Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage 60 baguye mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu nkambi y'impunzi ahitwa Savo mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Frederic Nkundikije.
Iyo kambi icumbiswemo n'abateshejwe izabo n'intambara iri hafi ibiro ijejwe kwitaho imbabare muri ako karere. Abiboneye ico gitero babwitorokanizo by'amakuru y'abongereza Reuters ko abarwanyi bo mu murwi Codeco aribo bakoze ubwo bwicanyi. Uyo murwi warishe abasivile amajana mu ntara ya Ituri muri aya mezi aheze wongera utuma abandi 2,000 bata izabo nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu. Ikambi ya Savo yari ihaye indaro abantu 400 batayizabo mu kwezi kw'12. Barwanya mu rugwi Codeco ahanini bava mu barimyi bo mu bwoko bw'abalendu bamaze igihe batana mu mitwe n'aborozi mu bwoko bw'abahema.
Frederic Nkundikije, urakoze. Twerekeze muri Guinea Bissau aho radio ya leta yatangaje uyu munsi ko abantu 6 baraye bishwe muri kudeta yaburiyemo yari igamije guhika ubutegetsi bwa perezida Umaro Sissoco Embalo. Fidel Niyongabo aragaruka.
Mu bapfuye harimwo 4 mu bikekwa ko bakoze igitero n'abasirikare 2 bajejwe kurinda umukuru w'igihugu. Perezida Embalo yatangaje mu ijoro ryo ku munsi wa 2 ko ibintu byasubiye mu buryo inyuma yuko inkoho zasanye mu kiringo kirenga amasaha 5 hafi y'icyicaro cya leta aho yari mu nama n'abashikiranganje biwe. Abari inyuma iyo kudeta ntibaramenyekana gushika ubu. Yamara Perezida Embalo yatangaje ko yari ifitaniye isano n'urugamba rwa leta yiwe w'ugwanya abacuruzi biyayura mutwe. Yavuze ko itari kudeta gusa ko ari umugambi wo kwica umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere hamwe n'abandi bashikiranganje bose ba leta. Hamaze kuba kudeta canke kugerageza gutembagaza ubutegetsi inshuro 10 muri Guinea Bissau kuva ico gihugu cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo irindwi na kane. Umukuru w'igihugu umwe yatowe biciye mu nzira ya demokrasi, niwe wenyine gusa yarangije ikiringo ciwe. Akarere ka Afrika y'uburengero karageramiwe n'amakudeta atari make ya gisirikare mu kiringo cy'amezi 18 arangiye, harimwo zibiri muri Mali, imwe muri Guine n'iyindi imwe muri Burkina Faso yabaye mu ndwi irangiye.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, wesha tu radio yacu voa.com naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter turi kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ubiyaga bigari bya Afrika turahera mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali rwatesheje agaciro ikirego cy'ubujurire bw'umunyapolitike Abdul Rashid Hakuzimana wasabaga kurekurwa. Mu rukiko hagaragaye uhagarariye ubushinjacyaha gusa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ukorera i Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru.
Nangi ngo nimwe muzo Hakuzimana yahaburanishije yahawe agaciro, uyu munyapolitiki yajuririye icyemezo kimufunga by'agateganyo hiko mu mucamanza wo ku rwego rw'ibanze rwa Nyarugenge kwihubasha bwo guhindura inyito z'ibyaha. Urukiko rwavuze ko iby'umucamanza yakoze nta kosa na rimwe ririmo, rwibutsa ko urukiko ruregerwa ibikorwa bigize ibyaha rwabisesengura rukabigenera inyito rushingiye ku mategeko. Mu iburanisha riheruka, Hakuzimana yanenze umucamanza wa mbere kandi ko yabogamiye ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu gufata icyemezo kimufunga. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwabiteye twatsi rwasobanuye ko rwasesenguye inyandiko mvugo z'ababuranyi bombi, rusanga nta urukiko rwaniganye ijambo. Naho kucyo kuba Hakuzimana avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ibimenyetso yamushyikirije, nacyo urukiko ruvuga ko nta shingiro gifite. Ruravuga ko Hakuzimana atagaragaza ibyo bimenyetso yashyikirije uwo mucamanza uretse kubivuga muri rusange gusa. Ku kirebana n'amategeko ya ngombwa, Hakuzimana avuga umucamanza yirengagije urukiko rwisumbuye ruvuga ko icyo ubushinjacyaha bwaregeraga ari ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, rwibukije ko umucamanza yamuhaye kwiregura ku mpamvu zikomeye, bityo ko nta yandi mategeko yari akeneye gushingiraho mu kumufatira icyemezo. Hakuzimana ananenga umucamanza wa mbere ko yafashe icyemezo ku kirego cy'iyicarubozo nta rubanza rubayeho, akavuga ko bishobora kuzagira ingaruka ntibyitabweho urukiko rwarasesenguye rwanzura ko nta gaciro impungengeze n'ubwunganizi zifite. Urukiko ruvuga ko ibyo bavuga biwumbatiye kugenekereza kandi bitemeye mu manza z'inshinjabyaha. Ku busabe bw'umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa ku rukiko rwisumbuye rwasuzuma niba hari impamvu zikomeye zashingiweho mu gufunga Hakuzimana, urukiko rwamuteye utwatsi avuze ko ubwe yagombye kuba agaragaza inenge ziri mu cyemezo kuko ingingo z'ubujurire ari cyo zigamije, ruvuga ko mu busabe bwe harimo icyuho gikomeye. Umunyamategeko Rudakimwe asabiraga Hakuzimana kurekurwa agakurikiranwa ari hanze, urukiko rukagira ibyo rumutegeka kubahiriza. Ibi nabyo urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite, rusobanura ko ntaho amategeko abuza umucamanza gushingira ku miburanire y'ubushinjacyaha igihe cyose bigaragara ko bifite ishingiro. Urukiko rwibutsa ko koko ari ihame kuregwa yabura na yidegembye, ariko ko habaho nirenga yubura akabura nafunzwe mu gihe umushinjacyaha agaragaza impungenge ku migendekere myiza y'ubutabera. Nyuma y'iminota isaga 30 umucamanza asesengura imiburanire y'impande zombi yategetse ko Hakuzimana akomeza kubura nafunzwe by'agateganyo mu gihe agitegereje urubanza mu mizi. Mu cyemezo cye arasanga hari impamvu zikomeye zituma Hakuzimana akomeza gufungwa. Yavuze ko ari bwo buryo bwatuma ahagarika gukora ibyaha burana n'ubushinjacyaha kandi ntabangamira iperereza. Ku bindi birego Hakuzimana yazamuye ku rwego rw'ubujurire, urukiko rwavuze ko bizasuzumirwa ku rwego rwa mbere mu rukiko rubifitiye ububasha. Ubushinjacyaha buraregwa ibyaha bine bwana Abdul Rashid Hakuzimana uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga. N'icyaha cyo gupfobya genocide, guhakana genocide, gukurura amacakubiri mu Banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga, byose bikomoka mu biganiro yakunze kumvikanamo ku mbuga nkoranyambaga cyane ku miyoboro ya YouTube. Hakuzimana ibyaha byose arabihakana. Si ku nshuro ya mbere Abdul Rashid Hakuzimana afungwa. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi 2014 yafunzwe aregwa ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo, ariko avuga ko yasohotse mu buroko batamumenyesheje icyo yari afungiwe. Aracyabwira inkiko ko yazize umushinga yari afiteho gushaka kunga perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasteur Bizimungu. Bagira Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Eric Bagira Ubusa, utuvane mu Rwanda tugeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rutshuru muri Kivu ya ruguru. Iyo ni intara. Hashize rero iminsi havugwa imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bahoze mu mutwe wa M23. Abantu bagera ku 3000 bamaze gukurwa mu ngo zabo. Intumwa za Rwanda mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu zikomoka muri Kivu ya ruguru zirasaba ko amasezerano yasinywe hagati ya leta n'umutwe wa M23 ashyira mu bikorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke muri ako gace. Mukanya gashize mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana na Depite Safari Ayobangira amubaza kuri iyo mirwano imaze iminsi hafi ya parike y'Ibirunga mu karere ka Rutshuru.
Hashize iminsi myinshi abantu barimo gutera Rutshuru, ubu umutekano urahari. Ikibazo ni uko atari ubwa mbere kandi nkaho bitazaba ari ubwa nyuma. Benshi abantu barimo gukeka yuko kwareya inyeshyamba zahoze ziri muri M23.
Bararwanira hehe bana depute?
Bararwanira mu ishamba muri parke iri ku mupaka y'u Rwanda na Congo.
Hanyuma hari amakuru atugera hatubwira ko hari abaturage bari batuye mu misozi ya Nyasisi, Ngungo n'Ikabungo barimo guhunga, ayo makuru murayafite?
Yego, barimo guhunga, barimo kugenda hariya ku mugi bita Rugari, kuko hari ahantu aho bari batuye ni hafi y'ishamba kandi bigaragara yuko inyeshamba zigihari. Donke bafite ubwoba yuko ejo cyangwa ejo bundi tena bashobora kuzaza imirwano.
Ku ruhande rwanyu nk'abantu muhagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu, ni iki murimo gukora kugira ngo mutabarize abo baturage barimo gukurwa mu byabo n'iyo mirwano?
Cya mbere kwanza ni ukubashakira aho bagoma gutura, kuba ako cyangombwa ni uko haza umutekano mu mingini yose. Iyo byo bizagerwayeho ari uko guverinoma ishyizeho gahunda yo kurangiza ikibazo n'inyeshyamba za M23.
Hanyuma se hari amakuru mufite yemeza ko iyo mirwano iri hagati y'ingabo za leta na M23?
Yego, dufite amakuru. Usibye amakuru, nabo ubwabo abari bari muri M23 ubwabo batangaje ku banyamakuru, hari umuntu wabo ushinzwe gutanga ibintu bya communication yariho, dufite n'amaudio zabo. Donc nabo ni ibintu nabo badahakana, baravuga yuko ari abasore babo baje muri Congo bategeje ko bajya muri programme ya demobilisation. Bafite na cahier de charge yabo, bafite amasezerano bavuganye na guverinoma i Kinshasa, ako guverinoma itari yabishyira mu bikorwa.
Ayo masezerano yakabaye yarashizwe mu bikorwa kera cyane, ubwo iyo mitwe yasaga nkaho ishize hasi intwaro, ariko kugeza kuri uyu munota nta kirakorwa kugira ngo ibyo bari bemeranyije na leta bibe byashyirwa mu bikorwa. Mwebwe nk'intumwa za rubanda, abaturage banyu bahura n'ibibazo by'uwo mutekano muke, n'iki murimo gukora kugira ngo ibyo leta ndetse n'umutwe wa M23 bemeranije bijye mu bikorwa?
Nyine hari ibyo twabaje ministre wa defense, tumenye kwanza ayo masezerano, kuko ariho amasezerano menshi, ariho ya mbere yo kurangiza intambara yabaye inayo hobi, ako na nyuma yaho abari mu kigiye cya Kabila n'ikigiye cya Tshisekedi bigeze guhura n'izo nyeshyamba i Kampala. Ariko ayo masezerano twe ubwacu nk'abantu bahagariye abaturage ntabwo tuzizi, ariko ikibazo ni uko nyine izo nyeshyamba zirimo kwitwaza ayo masezerano y'uko guverinoma ntabwo irimo kubishyira mu bikorwa. Twebwe nk'abantu bahagariye abaturage dushaka kwanza kumenya ayo masezerano ameze gute, na gahunda ya guverinoma yo kureba ukuntu yarangiza ikibazo cy'izo nyeshyamba ababasha gutaha bataye, ako ibyo kurwana tena hariya mu karere ka Rutshuru birangire, kuko usibye umutekano mukeya ako birimo no kubangamira n'izindi gahunda zishinzwe ya majyambere. Tukaba tumaze kugirana amasezerano n'igihugu cya Uganda cyo kubaka umuhanda kuva ku mupaka wa Bugenagana i Rutshuru n'Igoma, ako mukubera umutekano mukeya umushinga nawo uzaba ufite ingorane.
Depite Ayobangira Safari, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Namwe murakoze.
Depite Ayobangira Safari mu kiganiro no munyamakuru ijwi rya Amerika Edi Rwema, nawe tugushimire. Ijwi rya Amerika ibajyane mu Burundi aho abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika byifashe bite muri komine Kayogoro intara ya Makamba ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi umunyamakuru wacu Desire Hatungimana arayitugezaho
Bamwe mu bakenyezi bo ku mitumba imwe imwe igize iyo komine ya Kayogoro baremeza ko iyo ngeso yagabanutse cyane ugereranije no mu myaka iheze ibyo bikaba byavuye ku gutanga inkuru igihe cyose babonye ikitagenda neza aho baherereye bamwe muri abakenyezi baremeza uno munsi kwa gahengwe kabonetse
muri iyo minsi twebwe twacwaragowe umugabo yaraguharika kandi itongo ari ritoye abana bakamarana jyewe nakubwiye yuko ndi umukurambere kandi umugabo yaramaritse umugore w'ubwira kabiri yaciye atabana ariko nasize ndabaretse ubu rero ndabishima cyane kubera kuko abariko barakura cyane nawo bari mu nyuma zanjye barorohewe kuko atakirikugira baharika ko abaharika baratuzwa cyane n'ukuri bakubahiriza uwanditswe
icegera cy'urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Makamba aremeza ko iyo ngeso yari yaratsindara mu ntara ya Makamba anamenyesha ibyo bariko barakora kugira iyo ngeso ituzwe burundu
Umukenyezi w'imboneza turakunze gutanga impanuro mama nama tujya turagira ko iyo tubonye nk'umugabo yinjije uwundi mugore bagiye kubana mu nzu kanaka ijo turaheza tukabibwira abatware kugira ngo uwo mugore uwo mukobwa canke bamwirukane kuko tuba dusanzwe tuzi yuko yaciye mu mategeko n'uwundi mugore
abariko bakora ayo makosa barahanurwa kugira bisubireko ariko iyo nzira yo kubicisha mu nama n'ingingo yanse amategeko araheza gakora abananiranye bagahanwa ibyo bishikirizwa n'urongoye zone ya Kayogoro
ubwa mbere ingufu twakoresheje twarabahanura hanyuma uwemeye kumuheba akamuheba biciye mu mpanuro udashotse abyemeranaho twaramuhana by'ukuri bishimishije kandi yava ngaho adusinyiye avuga yuko atadusobanura n'uwo mukenyezi hanyuma umukenyezi nawe icyo twakora twaramutekereza tukamusubiza iwabo hanyuma umugabo nawe nyene tukamusubiza iwabo
umunyamabanga ntayigayizwa mu biro bya komine Kayogoro ahamagarira abanyagihugu bo muri iyo ntara kurikanura kugira babishobore abahanura kwamabaraba uruje n'uruza rw'abantu bagendera mu kibano bakamenya abari bo n'ikibagenza
akamudutera abene igihugu nuko boza bararaba uruje n'uruza rw'abantu kuko hari amakaye intwaro yahimirije yuko banyumba 10 bagacimbiri bahuye mitumba titoho bafise umuntu aje bakamwandika bakamenya avuye bakabona indangamuntu ko ari umusore nuko ari umugabo abe n'igihugu nuko boguma barikanuye bakaguma ku bijitera mbere baraba n'ico kintu cyose soza konona umubano na cyane cyane biciye mu gihugu hari gacanke gucikiza
yongese rero guharika yibonekeza muri iyo komine ya Kayogoro ikaba yatewe ahanini n'abagabo baza bava mu zindi ntara nka Gitega na Karusi babagiye kurondera ubuzima muri iyo komine abagabo bagacaye abagore babo banditswe bakabana n'abandi bakabiri batazwi imbere y'amategeko
Desire Hatungimana muri iyo nkuru y'Ijwi rya Amerika. Serwakira ivanze n'imvura n'imiyaga bikomeye yitwa Ana yahitanye abantu 80 mu kwezi gushize mu bihugu bya Madagascar, Mozambique na Malawi. Yakomerekeje kandi n'abandi benshi isenya n'ibintu byinshi ita ku gasi ababarirwa mu bihumbi. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko Ana yerekana ko tutagomba gusuzugura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Niki ibihugu bya Afrika bishobora gukora mugenzi wacu Fidel Niyongabo arabiganiraho na Jado nkuru nziza uharanira kubungabunga bidukikije yabiherewe igihembo mu nama mpuzamahanga kuyindagurika ry'ibihe mu mujyi wa Glasgow muri Ecosse mu Bwongereza mu mwaka ushize wa kabiri baganira ni Emmanuel niyo yabikoze umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Greening Burundi naryo riharanira kubungabunga ibidukikije mu bihembo yabiboneye harimo ikitwa Mary Robinson Award cy'umwaka ushize kitiriwe Mary Robinson wigeze kuba perezida w'igihugu cya Irlande Jado nkuru nziza na Emmanuel niyo yabikoze bombi bari ibujumbura mu Burundi
nababwira yuko bibabaje ahubwo mfashe kano kanya kugira sabe abashikari n'ico kiza kubabwira pole ama ikintu gikomeye cyane nuko zotubera icirwa twebwe nk'abanyafurika bo muri Afurika y'ubuseruko kuko twarikunze dukunda iby'iwacu mugabo tukibagira ivyo twita ngo si vyiwanje canke si vyiwacu mugabo ugasanga unyuma biragarutse biratwereka iwacu kuko biba byadusindikaje.
Hanyuma bitegereza ibintu baravuga ko ari kimenyetso cingaruka zihindagurika ry'ibihe niko mubibona.
Ego ndabuka ryibiye iva kuri negligence kuvuga ku kutitaho ibyo twategeza kwitaho. Igihinduka ry'ibihe riza ari uko abantu bigize sindabibazo mu bijyanye no gukunda ibidukikije, naco gituma umuntu wese ahari ahagendera aho yiga ahakorera ahantu hose atembera mbe nato bari mu gihugu ciwe ahantu hose aciye abona akantu katagenda neza ntazavuge ngo ntibindaba, ahubwo azovuge ati reka ngira ico nkora kuri uno mwanya kuko ntagikoze ejo nzusigara ndicuza cangwe abandi babi impande yabo bazosigara baricuza, mugabo bagize ico dukora kuri uno mwanya tukabona yuko ikintu kiriko kirashaka konekara hama tukagikora kugira tugisubire mu nzira nziza byo bari byiza gusumba. Baravuga ngo ibi n'ibindaba ngo nibikogwe n'amareta cyangwa nibikogwe n'abarongozi, navuga yuko tumvuze ko bituraba biba byiza cyane kuko biraturaba kandi tukaba tuko tufasha twebwe tuba turi kubifasha bwa mbere tuba tuko dufasha abatonya bacu tuba tuko dufasha abana tuzokwibaruka n'abuzukuru bacu kugira bazoye muri rya sinziza yasi idafise ihindagurika ry'ibihe. Navuga yuko ihindagurika ry'ibihe ni ikintu twese tukotegereza kuba twitwararika tukavuga tuti iki ntagikoze ejo ntibyahinduka dusanga bimpindukireho kandi nibyo ndosigira ndicuza.
Tugaruke ku koraniro wari wagiyemwo witavye kuhindagurika ry'ibihe gishyirahamwe mpuzamakungu ryabereye mu gisagara cya Glasgow mu gihugu cya Kose mu mwaka urangiye w'2021. Witegereje ivyahavugiwe mubona ubu hari ikintu kiriko kiraja mu bikorwa canke ni mihango yama itangwa ntishigwe mu bikorwa?
Murakoze cyane mumbaje ikibazo gikomeye cyane kinkora mutima. Nagomba babwire birababaje cyane birababaje kuko uri kuraraba haheze amezi abiri agomba akwire arabura iminsi mu Kenya iyo koraniro ribaye i Glasgow muri Ecosse. Mugo uri kuraraba mu gihe cy'ikiganiro cyangwa mu gihe cy'ikoraniro abantu baba bashushe imitwe, abantu baba ariko barakora cyane, abantu baba bakorajyana ibyumviro bikomeye cyane, mugabo hageze bavuye muri rya koraniro kacuraba ku rubuga kacuraba aho baba kacuraba aho batwara kacuraba aho bakorera kacuraba none ya mpinduka vya byumviro ya matesizo yafatwa none ko tubona ko atahinduka iriko turiko turabona birajyoshye cyane kuko kugwaruka waje ruva mu mingi itandukanye twese turafise aho duhurira ibikorwa twagize murazi yuko urubuga ngurukana bumenyi donc ubuhinga ngurukana bumenyi Skype biri ku isi yose kandi bisigaye bifasha mu iterambere. Bababwira yuko kugwaruka twese twahuri hariya twese uno munsi turafise aho duhuriza ibikorwa tuba tuko turakora mu bihugu tuba turimo. Nobabwira yuko nshima cyane ndashima kandi biraryoshe kubona urwaruka rwo ruvuga ruti twebwe ntitwishinge abo baza bicara bambaye amakoti baguma bavuga gusa ibyumviro badashyira mu ngiro, mugabo natwe ko ari twe tuzobisindikaramwo reka tugire icyo dukoze. Uno munsi ndashima ugaruka go muri Kenya, ndashima ugaruka go muri Malawi, ndashima ugaruka go muri Togo, go muri Zimbabwe, go muri South Africa, go mu Rwanda, go mu Buganda, go muri Tanzania, natwe go mu Burundi twahagurutse kandi mu guhaguruka kwacu badushigikira cyane badushigikire imbere ni heza kandi tuzobikora. Kuri kote igihugu cyacu nagomba shimira uburongozi bw'igihugu cyacu kuko bitayeho cyane gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe kuko hari ibikorwa byinshi sindikomora mubona ibikorwa byinshi kuva mu kwezi kw'12 hari ibikorwa byinshi byo gukingira imisozi itambaye na leta yacu yasizeho umugambi witwa ewe Burundi urambaye. Nababwira yuko twebwe kuri Rwanda rw'iwacu igihugu cyacu turashima kandi tugashimira n'uburongozi duhereye kuri nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Valiston Ndayishimiye bahagurutse cyane bahagurutse hamanatwe ugwaruka turi nyuma yabo kandi turiko turakora ijoro n'umutaga.
Emmanuel niyo yabikoze kurikiza zihindagurika ry'ibihe mu ntaravye igihuhusi anagiherutse kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu mwanuko. Icyo gihuhusi kubganye murabona ko kuba kitabaye n'icyambere muri ako karere ko ibi taragaseseshwa muri ko ihindagurika ry'ibihe inkurikizi zabyo ziko ziribonekeza kubganye
ihindagurika ry'ibihe ziko ziribonekeza cyane hano kuri Nosti tusanzwe turiko ariko ibyo byose biva kuri twebwe nyene abanyagihugu bose bo ku isi nitwe dutuma ibyo bibazo bibandanya biba rero urabona nko muri za Mozambique za Malawi rijya ntiryari bibaye rya mbere kuko uravye ibiherutse byo mu 2019 hariho n'ibyigeze kuba mu 2015 muri Mozambique aho abantu barenga ijana bapfuye hariho n'ibyabaye mu 2000 abantu barenga amajana 8 barasiga ubuzima bivanye na bijya bihuhuti nyene rero nicyo gituma turiko turakeba n'ahandi ho hatageze igikorwa tuzosanga twese usange turahuye n'ibibazo bityo gituma nabagarira uwo ari we wese kugira icyo akoze kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitore kunyi.
Ariko hari nk'abavuga ati ibintu nk'ivyo byama byashitse si kuvuga ko ibintu byayanzaye mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bakavuga ko mu mateka y'isi hamye haba ibintu nk'ivyo ibihuhusi imvura nyinshi uruzuba abavuga gucyo mubabwira gute?
Abavuga ko nuko babona uko bagerageje kuraba muri iyo myaka bavuga barabona ko hari itandukaniro rikomeye cyane kuko ubu unyu cyo turiko turabona ni ikintu bita dérèglement climatique hariho ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bikomeye cyane zibonekeza ugerageje mu karere iwacu turabona hose ibibazo byaba byabaye yaba iby'imyuzurira yaba iby'ubushuhe bwiyongera urabibona neza yuko ihindagurika ry'ibihe ari agaseseshwa rumuri biriho kandi bitegereza gutorerwa inyishu na twebwe nyine.
N'uruhe ruhara ubona abakiri bato bafise nka mwebwe muri iyo mikangara mwabirongeye n'udushimwe n'uruhe ruhara mubona bafise gushobora gukangurira abantu gufata icyo kibazo ntibagifate miminene?
Icya mbere ni uko abajejwe ibisata bitandukanye bisanzwe ari byo bifata ingingo bakwiye gushyira izo ngingo bakunda gushyiraho mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitorerwe inyishu. Tubandanya twizera ibintu birashobora guhinduka twebwe nyene twe dushobora kuvuga duti ibyabaye byarabaye dutegereza kujya kije kugira dukingire inosi yacu tubandanye ibongabonga.
Tuze ku mirongo ya telefone dufise Ruhamya. Ari uratwumva?
Ndabumva.
Uri he Ruhamya?
Kigali ahitwa kibaza paka.
Ufise ikibazo ubaza batumire canke icyumvire ushikiriza?
Igitekerezo baze kutubwira ukuntu baba babyumva. Ndabona iyo mihanda isenyuka bitewe n'ibiza cyangwa bitewe n'ibiza. Ndabona baba nta nyigo baba bayikoresha. Ndavuga nka hano muri Afurika iwacu. Urasanga umuntu bamuhaye minisiteri y'ibikorwa remezo. Noneho bakuma minisiteri ayobora ugasanga ibyo bintu byigeze byaho na gatoya. Ndari kubwira n'umwenderiye umuhanda yari kubaka akawubaka nyine bitewe na mapa aho bamuhaye gusa akajya aho ngaho guno kugenzura akagenzura ariko ntazi icyakozwe kuva hasi kugera hejuru. Ntazi igikorwa muri make ni kugendera mu kigare cyangwa kugendera ku bandi.
Turagushimiye Ruhamya. Ari Jadon Nkurunziza wibaza iki ku cyumviro gishyikirijwe na Ruhamya? Ari
murakoze cyane. Ibindi ndabyumvise ama ndagomba ndababwire yuko kubaka ahantu hegereye inzuzi cyangwa hegereye ibiyaga cyangwa ahantu hegereye utuzi duto duto ndababwira yuko hari amategeko bijyana nabyo ko nko mu gihugu cy'iwacu ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika hariho amametero utubaka ko uvuye ku mazi gushika aho bubaka hama bwo ku nkengero z'inzuzi hariho inzuzi hatubwe nkaho sanze tuba hafi yaho tuba haruzi gutwa nahangwa ngo ruzi nahangwa kugira wubake impande y'ubwo ruzi hariho imetero utarenza. Izo bisaba uburyo bwinshi mu gihe ibihugu byacu itaragira uburyo bwinshi dusaba yuko tuba kurikiza ajya mategeko aba yashyizweho na leta yo kuba kutubaka kuri diameter zibudije kunengera z'inzu no kubaka kuri diameter zibudije kunengera ibiyaga iyo zirenge dusiga rwicuza iyo ibyo bintuka by'ibihe bishyitse kuko bubaka bisunze ibyo byo gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe.
Shado Nkurunziza uharanira kubungabunga ibidukikije mu Burundi mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Nshuti mukomeje kudutega amatwi y'amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.